Imomva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25, 31 na metero 41, naho kuvuga kwa internet mutumvira kuri radio yacu vewa akabungu.com. Mwaramutse neza mwese nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo ni bo ibiganiro by'iki gitondo. Kabahaye ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 25 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2020. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. William Benjamin Mkapa yigeze kuba perezida wa Tanzania yitabye Imana mu ijoro ryashiriye ku munsi wa gatanu. Mu myaka 81 yari amaze ku isi, 4 muri yo yayimaze ari umuhuza mu biganiro byo guhuza abanyapolitiki mu Burundi, nyuma y'uko agahagarara rwabaye muri icyo gihugu mu mwaka w'2015. Mu mwaka w'2018 Mkapa yaratanze imihoho kuri icyo gikorwa, avuga ko leta ya Burundi n'abatavuga rumwe nayo atagushaka berekanye kukumvikana. Ido ni ido kuri inkuru na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari mu Rwanda.
Umutama Benjamin William Mkapa, umukuru w'igihugu agira gatatu inyuma yaho igihugu cya Tanzania kirumwe ubwigenge, yari yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda 38, asezeye isi afite imyaka 82. Urupfu rwiwe rwemejwe na perezida wa Tanzania.
Tumepata msiba mkubwa. Mzee wetu, mzee Benjamin William Mkapa, amefariki.
John Pombo Magufuli yatangaje ko igihugu kibuze umutama w'inararibonye muri politike umuhanuzi wa jambo agushitse. Yarongoye igihugu cya Tanzania kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 95 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2005. Muri icyo gihugu iyarusha hariko harabera ibiganiro byahuje leta y'u Burundi n'umuhari CNDD wayirwanya icyo gihe. Domitiano Ndagizeye we yari perezida w'u Burundi, aribo kuko Mkapa yafashije u Burundi kugira ngo amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'ibihumbi 2000 aboneke.
Ni umuntu yadufashije cyane, jewe naramwituye katari kake, cyane cyane nk'igihe n'abafise ingorane z'igihugu kumvikana hagati y'abategetsi bamwe bamwe b'uwo muhari na leta. Kunayigeze nko kugira nk'utubazo n'abantu na Zuma yaradufashije, tubazo na Museveni aradufasha. Narigeze kurungika umugwi uganira n'umuhari CNDD-FDD bariko baraganira ivyerekeye igisirikare. Bagezeyo baraharira ariko baragira igihe biranka ko bumvikana ku vyerekeye uruhara rw'intwazangabo za CNDD-FDD mu bibanza cyo ngaha mu gihugu. Baraharira rurabura gica kugeza igihe bataha. Yaradufashije
mu mwaka w'ibihumbi 2015 hadutse imvururu za politike mu Burundi. Mkapa yagenywe n'akarere ka Afurika y'ubuseruko kugira ngo abe umuhuza. Yamara inyuma y'imyaka 4 akora icyo gikorwa yasezeye mu mwaka w'ibihumbi 2018 avuze ko bimunaniye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi, ariko byaranse. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'ibihumbi 2020.
Free, fair and credible come 2020.
Umwe mu banyepolitike yitabiriye ibyo biganiro nk'utavuga rumwe na leta, Charles Nditije, yabwiye Ijwi rya Amerika ko icyo zo kwibukira kuri Mkapa ari uko yananiwe guhuza Abarundi.
Nuvuga mbere yuko byamutaye ku amazi akarore nuko yatunganije inshuro gatanu ibiganiro byitwa ko byari guhuza leta n'abatavuga rumwe. Ubwabo izo nshuro zitanu zose nta na rimwe yigeze ashobora gutunganya ibiganiro kugira ngo abatavuga rumwe na leta bicane baganire amaso mu yandi.
Mumpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Umuhoza Mukapa yagiye Bujumbura kubonana na Leta avuyeyo yabwiye Ijwi rya Amerika ko ahubwo abo batavuga rumwe na Leta basaba ibidashoboka.
I am in no position to determine the legitimacy of the government.
Abibaza rero ko ari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu byimvugira uko nyene inzu wabarozete. Abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na President Nkurunziza akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu. None ubwo busazi buva hehe? Turi ko dutakaza kanya tuvuga ibintu byaheze kera.
Ibyo biganiro byabwirizwa kurangizwa n'amasezerano ahuriwe ko na Leta ya nyakwigendera Petero Nkurunziza nabo batavuga rumwe nk'uko ibiro by'umuhuza bitahengeshanya kubivuga. Yamara siko byagenze. Kubuwa hozaro mwe Burundi, Perezida Domitiano Ndayizeye impande zari zihanganye mu biganiro nizo zazaniye amananiza umuhuza.
Yarakoze uko ashoboye, yaratubaza cyane, ariko akagira ati none mwebwe mupfuki kuki mwe mudashaka kumva impanuro abandi bababwiye, tutahubwira ubutumva. Ku buryo hariho na bamwe bavuga bati mu byamuhitanye birimwo. Abarundi na twebwe twari dukwiye kwifatanya n'Abatanzania kugira ngo mu mutima wacu duherekeze Mukapa muri ibi bintu byerekeye gufasha mu by'ibiganiro. Burya iyo uhuye n'abantu babiri badashaka kumvikana, nawe ufise ingufu zimeze gute, ntushobora kubafasha ngo ubafatanye. Ni nka kujya kubanisha amazi n'umuriro, kimwe kirahitana ikindi.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitabiriye ivyo biganiro aserukira umugambwe wiwe CNDD-FDD. Yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa Mutama Mukapa. Perezida Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwa Twitter yabujije igihugu cya Tanzania hamwe n'umuryango wabuze. Yemeje ko na Afrika ibuze intwari. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Clave. Tuve muri Tanzania tuze mu Rwanda, umucamanza mu rwego rudasanzwe rwa sentare nkuru mu gihugu yongeye kumviriza ukwiregura kw'abantu 11 bagirizanywa n'umumenyeshamakuru Focus Ndayizera ku byaha by'iterabwoba no kugirira nabi ubutegetsi buriho. Abireguye ejo kwa gatanu nabo barahakanye ibyaha by'irementanya bavuga ko bagirizwa. Eric Bagiruwusa yari yasubiye i Nyanza mu cyumba cya sentare.
Abaregwa bose kwari 11 bari basigaye kwiregura bagira icyo bavuga ku biganiro umunyamakuru Cassien Ntamuhanga yagiranye na Jean-Claude Nsengimana bakunze kwita Tembo kuri telefone, ndetse n'icyegeranyo cy'abahanga kivuga ku bisasu byagombaga guturitswa hirya no hino mu gihugu babihakanye. Babimburiwe na Bwana Emmanuel Niyonkuru wabwiye umucamanza ko amajwi ya Ntamuhanga na Tembo yumvirijwe kuri telefone ntaho bigeze bamuvugamo, bityo ko ntaho ahurira nayo. Yavuze ko yaba Focus Ndayizera uregwa ko yafatanywe ibisasu yewe na Eliakim Karangwa uregwa ko yagombaga gutegura uko bizaturitswa aho bahuriye. Yavuze ko yabamenyeye mu rukiko asanga bareganwa. Mu majwi humvikanamo Ntamuhanga avuga ko hari abantu babo benshi bo mu ihuriro Nyarwanda RNC batawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu Rwanda, kandi ko byari ngombwa ko babatabariza n'amahanga akabimenya. Umucamanza yabajije uregwa niba muri abo bavugwaga ko bafashwe n'inzego z'umutekano atarabarimo. Kubireba niyo nkuru yasubije ko yabatembo ndetse na Ntamuhanga ntaho abazi. Yavuze ko uretse kuba avuka ku musozi wa Jari mu mujyi wa Kigali ari nawo Ntamuhanga avukamo, ntaha ndi bari baziranye. Ni nako byagenze kuri Bwana Patrick Nihoze. Yavuze ko ntaho ahura n'amajwi yafashwe kuri telefone, kandi ko imishinga y'abagiranaga ibiganiro atayizi. Ariko hakazamuka ikibazo cy'uko uyu mwibazwa rye mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha yemeye ibyaha, navuga ko ariwe wari ushinzwe gushaka abajya mu mitwe ya gisirikare mu ihuriro Nyarwanda RNC. Ivuga ko yashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kuba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Yabwiye umucamanza ko ibyo yemeye byose yaragamije kurengera ubuzima bwe. Kubisasa ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zabifatanye Focus Ndayizera Niyihoze yavuze ko ibyo ntacyo yabivugaho, asaba ko byabazwa uwo bivuga ko byafatanywe. Yanahakanye amafaranga aregwa ko yoherejwe kuri telefone na Cassien Ntamuhanga mu mugambi wo gushaka abajya muri RNC. Hari ubutumwa bugufi umushinjacyaha avuga ko bwagaragaye muri telefone ya Niyihoze akimara gutabwa muri yombi. Ubwo ngo bwamusabaga gukuramo ikarita ya telefone na bateri kugira ngo abamuhigaga batamenya aho yarahereriye. Ubwo butumwa yabuhakanye avuga ko telefone ye akimara gutabwa muri yombi ishobora kuba yarakoreshejwe ibindi bintu ni mu gihe witwa Ive Mushimiyimana we aregwa ko yagombaga gutera ibisasu mu mujyi wa Kigali mu igaraje riri ahazwi ku giti cy'inyoni ku ruganda rw'amazi rwa Nzove no ku Ruyenzi ibi byose nawe yabihakanye naho bwana Rutaganda Bosco we aribaza impamvu ubushinjacyaha bwatanze ibiganiro bya Ntamuhanga na Tembo kuri telefone kandi nawe akibaza uburyo we na bagenzi be butabumvirije ngo habe hagaragara ibiganiro bagiranye muri rusange bari rwa bose bagize icyo bavuga kuri uyu wa gatanu bose bafashe umurongo wo guhakana ko amajwi yatanzwe n'ubushinjacyaha ntaho bagaragaramo kandi ko ibisasu Focus ndayizera aregwa ntaho bahuriye nabyo nta n'ubumenyi babifiteho ubushinjacyaha bwongeye gusubirana ijambo maze buvuga ko abaregwa bose uko ari 13 bari mu murongo umwe wo guhindura imvugo haba mu byo bavugiye mu bugenzacyaha ubushinjacyaha no mu rukiko babona kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bwavuze ko kuba abaregwa bahakana imvugo zabo mu rubanza mu mizu bwabyo bidahagije ngo ziterwe agaciro yisunze ingingo z'amategeko bwana Michel Nshimiyimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko uregwa yageze imbere y'urukiko agahindura umurongo yatangiranye bitavuze ko ibyo yavuze mbere nta agaciro bigira yibutsa ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari uha agaciro ibivugwa yibukije ku itegeko rigenga itangwa ry'ibimenyetso mu manza buri muburanya bagomba gutanga ibimenyetso bishimangira ibyo avuga maze bwana Nshimiyimana avuga ko nta mpamvu n'imwe igomba gutera urukiko gushidikanya ku mvugo zabo kuko ngo biyemereye bashyira imikono ku nyandiko mvugo zabo babanje kuzisoma nta n'ubakubita yabwiye umucamanza ko uburenganzira bwo kwiregura mu butabera bw'u Rwanda bwubahirizwa bityo ko kuvuga ko bahahatiwe kwemera ibyaha aricyo yise gusebya ubutabera umushinjacyaha bariga ko ibyo basubije mu nzego za mbere byose bifitanye isano uko ari 13 ku kijyanye n'inama baciriragamo imigambi yo kugira nabo ubutegetsi buriho bumwe ngo yasobanuraga ibikorwa yashinzwe kandi bakabisobanura batarabarizwaga mu kivunge yasabye ko imvugo zabo zafatwa nk'ikimenyetso gikomeye muri urubanza ubushinjacyaha bugenda buhuza uko abaregwa bahuriraga mu matsinda bukavuga ko nta muhanga yacuranye umugambi n'umunyamakuru Focus Ndayizera mu kubona ibisasu Ndayizera nawe ngo yumvikana na karanga uko byagombaga guterwa ubushinjacyaha bukabwira urukiko ko hari irindi tsinda ry'abantu munani bahuriraga ijari mu nama zo gucura imigambi mibisha yo kugira no ubutegetsi buriho abaregwa uhereye kuri Focus Ndayizera ndetse na Iriya Kim Karanga ubushinjacyaha buvuga ko ari wagombaga gukora systeme yo guturitsa ibisasu barabihakana mu byagombaga kwibasirwa ku isonga ubushinjacyaha buvugamo ibikorwa remezo birimo ibigega bya essence ibiraro by'imihanda ingomero z'amazi bikanahitana imbaga kandi bigakorwa hirya no hino mu gihugu Tembo bivuga ko yahaye ibisasu Ndayizera we na n'ubu ntagaragara ukurikije aho urubanza rugeze biboneka ko ubushinjacyaha buri kugana ku musozo butanga ibisobanuro bya nyuma buganisha ku gutanga icyifuzo cya nyuma ku baregwa nabo bakazagira icyo bakivugaho niba nta gihindutse iburanisha rizakomeza ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka eha ugira ubusa ijwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Bravushimiye Eric mubandanya gutega amatwi radiyo ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Iwanyu mu ntara uyu munsi tuhere muri Tanzania aho William Benjamin Mkapa wigeze kuba president w'icyo gihugu yaraye yitabye Imana mu ijoro ryakeye mu myaka 81 n'umwe yaramaze ku isi ine muri yo yayimaze ari umuhuza w'ibiganiro byo kunga abanyapolitike mu Burundi nyuma y'imvururu zabaye muri icyo gihugu mu mwaka 2015 mu mwaka 2018 Mkapa yeguye kuri icyo gikorwa avuga ko leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo nta bushake bafite bwo kumvikana inkuru turacyayibategurira neza turayibagezaho mu makuru ya cataha tujye mu Burundi aho umwiherero w'abayobozi bakuru muri icyo gihugu warumaze iminsi itatu warayushojwe bemeje ko umukozi wese wa leta agiye kuzajya yerekana icyo ashinzwe n'ibikorwa agomba kugeraho udashoboye kugera ku bisabwa azahindurirwa akazi inzego zose z'igihugu zirasabwa kurwanya ruswa kudasesagura umutungo w'igihugu guha akazi abagashoboye no guca umuco wo kudahana Eloge Willy Kaneza nibyo tubwira.
Umwiherero niyo nama ya mbere bagize leta mukuru w'igihugu w'icyegera cyo no mushiranganje wa mbere bakoze bari hamwe. Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta ya Burundi yavuze kuri uyu wa kane ku mugoroba irangiye ko yafashwe nk'intangamarara kugira ngo bamenyane bakorane bazinanye neza kandi umwe wese azi neza icyagejejwe. yagiye akabwira amenyesha makuru bari baduze ingozi mu buraruko bw'u Burundi abagize leta baramaze iminsi 3 indunduro y'idahavugiwe
kwari kugira ngo leta muri rusangi ibonere hamwe ibone kumwe irongowe na nyamucubahiro umukuru w'igihugu ibikogwa nyamukuru iyi leta yo muri iki kiringo cyo mu 2020 gishire mwaka wa 2027 ijejwe mukamuzi yuko ari leta mvyeyi ari leta nkozi kwari gutomora neza mu majambo icavuga icasigura n'icagamije bikaba byasabwa ruko rero umushikiranganje umwe wese mu byajejwe yoraba ukuntu yoca yisuganya agakora yisunze iyo ntumbero nyamukuru ya leta ikindi naco kwari kumva ko leta ari imwe isenyera ku mugozi umwe kandi itegeka gutunganiriza abenegihugu bose ubu rero icasabwe nuko umushikiranganje mu bimwega mu byajejwe yoca yisuganya akaraba ibikorwa byihuta byoze imbere y'ibindi agategura kimwe bita mu gifaransa plan d'action ubu byokorwa
Muri ibyo bikorwa ahani n'abashikiranganje bose hejuru y'imigambi yisangijwe n'ibisata bitandukanye bategerezwa ariko kwitwararika ibintu byashyizwe imbere kurusha ibindi harimo kurwanya igiturire kudahana hamwe n'ikimenyane
mwumve ko hari amabanga ahurirana mu bushikiranganje nka bwose hari intumbero nyamukuru zatanzwe nk'intumbero yo kurwanya igiturire intumbero yo kudahana ibyaha intumbero yo kudasesagura itunga ry'igihugu intumbero yo guhakaza ababishoboye intumbero yo gukunda ibikorwa intumbero yo gusenyera ku muhozi umwe kuko impetso ari imwe mu Burundi n'igihugu duhamagariwe guteza imbere
muri iki kiringo cy'imyaka indwi iri imbere abakozi ba leta bahamagarirwa kuba bazi neza icyo bajejwe akaba nacyo basuzumirwa ko mu guhabwa amanota
bigaca bisabwa yuko uba ta mukozi n'umwe yoba ari mu bushikiranganje atazi icyo ajejwe ni naho byokoroha kumusuzuma kurabika ibyo ajejwe yabishyitse ko cyangwa bikenewe yuko ategwa intege cyangwa bikenewe yuko kumbure bamuhindurira ubuzima hamwe bosanga muri iki gisata cyangwa iki cyangwa muri iki gikorwa umukozi uyu cyangwa undi atashoboye kubishikana ku rugero rutegekanije
kuva agiye ku butegetsi amashyirahamwe mpuzamakungu atari make yaramaze kwandikira perezida Ndayishimiye amukeza ku mvugo no gushaka yerekanye mu bijyanye no kurwanya kudahana umugwi w'abahinga batohoza ku byaha bikorwa mu Burundi DHB wo hejuru y'ibyo wamusabye guhaguruka icyo kibazo vuba bwango Umushakashatsi mukuru muri uwo mugwi Karinate Tsakiane yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi bahejeje kwandikira kizigenza w'Abarundi
Nous espérons qu'il va nous écouter surtout qu'il se dit proche de la population
cyane cyane ko yivugira ubwiwe ko yegereye abanyagihugu akaba yotegereje kumva umubabaro wabo kuko Abarundi ubwabo no basaba ukuri kuri ibyo byaha
ibyo dukora cyonyine ni ugutoza
kuri ayo mabi no kwereka abategetsi biba mu majambo yiwe Barite Ndayishimiye yaremeye we rimwe na rimwe ko hariho ubugizi bwa nabi bufatiye kuri politike ntari kwiyobora ukuri nka bamwe bamwe ariko kandi nta buremera biha mugabo aranazi ko yatorewe kuba perezida mu gihe cy'ihanwa rya politike rikabije kandi giteye impungenge n'abantu bashyizwe mu bibanza bikomeye muri leta nshyashya bagize uruhara ruhambaye mu byaha bikomeye muri
kahise
mu nama ya mbere yagiranye n'abaserukira imigambwe mu Burundi umukuru w'igihugu yaremesheje abarundi bose ko bazoja ku rugero rumwe
kugira kandi tugire igihugu gitekanye nuko uburenganzira bw'abenegihugu bungana kuri bose mbere bagahagararirwa n'amategeko hamwe n'inzego z'igihugu ivyo nivyo leta ndongoye yiyemeje guharanira kuko ubwo burenganzira habuzemo na bumwe abenegihugu baca batuntura bigatuma haduka imidugararo n'inturereka mu gihugu kuko atawo bafite umwizero wakazoza kiwe
ubundi mwihwezo wabagize leta uzosubira gutunganywa mu mezi atatu ari imbere umuvugizi wa leta amenyesha ko ico gihe bazohura bari umwe wese ahagarije imigambi yihutirwa mu gisata ciwe Roger Wilikaneza ijwi rya Amerika
Urakoze Roger Wilikaneza tuve mu Burundi tuje muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Lusenda aho ababyeyi babyara muri iki gihe bafite ikibazo cy'uko abana babo badahabwa impapuro z'amavuko ntibanahite bandikwa ku mpapuro zitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Vedaste Ngabo arakomeza inkuru
ari ababyeyi babyarira ku bitaro bikuru bya Nundu ari ababyarira kuri poste de sante yo mu nkambi ndetse n'ababyarira ku kigo nderabuzima cya Rusenda bose bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bibaruka abana ariko bakamara igihe kirekire batabaheza impapuro z'amavuko kandi arizo zizazifashishwa kugira ngo HCR ishyire ku mafomu y'umuryango w'abana baba bavutse Ntakiruta Imana Esperance ni umubyeyi ubaza amezi abiri yibarutse
yemerwa kwibaruka mu kwezi kwa gatanu kenekerezi ya 16 2020 mugabo kuva nibaruka nana gakuruko kumba yuko umuntu asegerwa kuvya ku form hari nafunze umwaka wose bataraja ku form turarindire twumvirize ibyo muri hasere ingene bigenda
iki kibazo cy'abana badahabwa impapuro z'amavuko kivugwa muri inkambi ya Rusenda cyemezwa na Claude Kubwimana umunyamabanga w'inkambi
kuba mu kwezi kwa 11 gushika uyu munsi abana babutse ntibarigera bajya baronka ibyangombwa byabo by'amavuko mbere no ku mafomu ntibarashyirwa ko aho rero bikikaceboneka ko abavyeyi babo abana nkuko ishyirahamwe risanzwe ryita ku magara y'abantu ndetse ryita no ku bibondo UNICEF bifatikanyije na OMS bavuga ko umwana ategerezwa ko nk'ababere w'umubyeyi kuva kivuka kuva amasaha abiri ahegeye kuvuka gushika ku mezi atandatu atakindi kintu mucyangi ayo kuva ku mezi atandatu atangura gufungura ibintu bitandukanye biboneka yuko abo bamama abana babo bariko baragenda beneza amezi 10 but abana babo badafungura ibyo nabyo bikaceboneka ko abavyeyi bararushe cyane bararemerewe ko abana bataronka rasiyo yabo bikaca biboneka ko naho nyene abamama benshi baca bajya murika ya malnutrition ibyo nabyo bigatuma abavyeyi kenshi bahanatiga ubuzima.
Safi Butoyi amya yuko kubomara igihe kirekire nta byangombwa by'amavuko y'abana bafite bibagora mu gihe basabira abana babo za serivisi ndetse n'igihe baba bakoze ingendo.
Twebwe nk'ababyeyi biratubabaje cyane kuko turafite abana benshi ngaha turababyara bakabura ingene babigenza abandi ntibaronke ibyangombwa abandi bakagwara bakabura uko bivuza bivanye n'ingene ibikaratasi byabo bitihutirwa kurondegwa. Rero twasaba yuko batugirira n'ingoga abajejwe amakte de naissance y'abana babikore n'ingoga kugira abana baronke kira mwana ateyiwe de naissance. Iyo dufashe urugendo turagenda bagakekeranya yuko toba twabivye kuko izina giwanje riba riri kuri karangamundo nango nago riba riri kuri acte kuko ataye
gusa umuyobozi wa sekteri ya Tanganyika John Mulundani asobanura yuko impamvu badatanga impapuro z'amavuko muri ibi bihe ari uko nabo bamaze igihe UNICEF ntaziba. Umuyobozi uhagarariye impunzi z'abarundi muri inkambi ya Rusenda Emmanuel Nkirampeba yatubwiye yuko haseri yavuze yuko izifashisha impapuro z'amavuko zitangirwa kwa muganga igashira abo bana bamaze igihe bavutse ku mafomu nyuma y'igikorwa pamu na haseri birimo byo gutanga za telefone zizaza zikoreshwa mu kunyuzwaho amafaranga yo kugura ibifungurwa by'impunzi ziri muri iyi nkambi. Mwamenya yuko atari abana bonyine bafite iki kibazo cyo kutagira ibyangombwa ahubwo n'impunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe zijya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani zivuga yuko udukarita ndangampunzi zari zisanzwe zikoresha twatakaje garanti.
Turafise ikibazo cyo kudatembera na cyane cyane ko mu gihe abarefuge turi hano murabona ko ubufasha baduha ari bukenya cyane ibyo nabyo bigaca bituma abarefuge bajya kwisumamwo hariho nk'aba bararogira ubuntu aka agatangura kugataye gatonya mugabo akabyoshoboka ko yoshika nk'ibubira yoshika nk'ibuka bukura butundu Kenya yozana nga kugirana ko tumufashe mu kwiteza imbere ubu nawe agacahura n'ikibazo cy'uko ibyangombwa bishobora kumushitsa hariya atabiboneka mu gihe hageze ubu ikarata tu ibyangombwa dufite nk'impunzi byarataye garanti twavuga ko byateye garanti muri Desembre iyi 2019 irangiye aho naho nubwo twicengaha ibyangombwa leta ya Kongo yategereza kuduha kugira ngo twemerwe nk'abarefuge bazwi mu gihugu ntabyo dufise.
Uvedatse ngabwo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Tukiri ku makuru y'impunzi, leta ya Tanzania ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bikomeje gucyura impunzi z'abarundi nubwo hari bamwe bavuga ko icyatumye bahunga ntaho cyagiye. Umunyamakuru wacu uri muri Tanzania James Jovin aratubwira uko byifashe mu nkambi za Nduta na Mtendeli.
Mugambi wo guhungura impunzi z'abarundi ziyandikije ku bushake bwazo urimo kubandanya mu nkambi za Nduta na Mutenderi abatashye bagiye mu ntara z'Amakamba, Ruyigi, Rutana na Kirundo. Mu bitigiri dukura haseri bamaze kwiyandikisha barenga gato 12,000 kandi hatagize igihinduka bazotahukanwa muri uyu mwaka nyene. Naho biri uko mwidago ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta yuko igituma bataha atari amahoro yoba yarabonetse mu buzima bwabo ahubwo na mabiba bakorerwa ikibazo cy'ibiribwa n'ubuzima bubi cyane babayemo. Aba ni bamwe mu abo twasanze mu gihangare barindiriye gutahukana.
Ego bivanye n'uko Tanzania idufashe nabi kubifungurwa eka kuri na kamara amazi basigaye baduha n'ibibazo nicyo gituma je nisemo kugira nte gutaha. Bivanye no mu Burundi mbona menga nta kigenda n'intwaro twahunze mbona menga ni kujya nyene cyo gituma twishimye nashimye kuvuga teka nkitemo nyene mwiyandikishe kubera Tanzania ntabwo idukunda cyane.
Aha mu nkambi ndabona ukungene Tanzania idufasha si nkuko tugomba. Icya mbere na mbere nubanza kuvuga ni nkuko aha mu nkambi turabye nk'ifungurwa tujya batudaniye furiboze bakatudaniye ibaharage biboze. Ikindi nusubira nkavuga batudomoriye isoko nta hantu tugenda gusuma icyo dukeneye ntacyo turonka mu nkambi tugiye dusohotse inyuma y'inkambi basa badufata. Rero ibyo bintu twashobora kubyihangana bora dusubire mu gihugu twavuyemo tugapfira iyo nyine.
Abarimo gutahukanwa nabiyandikishije kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda ishyirahamwe ry'abimukira IOM iryo rikora uwo mugambi. Impunzi z'abarundi zibona yuko uwo mugambi ukorwa buke buke cyane kubera ubuzima bubi. Abandi bariyomora bagatorokera mu yandi makambi y'impunzi ari mu Rwanda, mu Bugande no mu za Kenya.
Humva hari n'abantu benshi bakora baba mu kambi batoroka bagenda baja ahandi mu ntumbero yuko adashobora kumenya ati nari kuhunguka hoho tuzashikira hariya dushikira mu bibazo kuko kuco mu mwese yahunze ntikirahera. Amaze kubona ko kitarahera aca afata ingingo yo kuyomokera bamwe akaja mu Rwanda abandi bagenda muri Kenya abandi mu Buganda. Urumva abandi bakemera kuja hiyo hagati mu gihugu cya Tanzania kupagasa barafatirwayo bakakubitirwayo bakamugazwayo ibiki. Urumva kari ibibazo cyane bituma abantu batoroka makambi bagenda kumbutse z'ubuzima bubi cyane bugayitse bugayice bugayitse kabisa bubi.
Hari n'igihe ahunguka atafite ashikira none akavuga ati none ino ndavuze ho njyama ntahariya nuko nyene agapfa kwiyahura nk'uwiyahuye nyene agapfa kugenda uko nyene niho benshi wumva baca bagaruka kubera basanga ataba ari bushikire kajya mu bindi bihugu. Kandi no mu izo bihugu hari igihe badashika canke bagashikayo nta nuko baba bazi ibihari gucyo nukubera ni ugupfa nyene guta umutwe bakapfa kurondeza.
Izo mpunzi zirimo gutahukanwa zifite icyo zisaba Leta y'u Burundi.
Icyo dusaba ni uko umutekano wacu nyene nk'uko dutashe kandi icyo twahunze atacyo kiragira kirahera. Ndabona kumenga ni hatari ahubwo Leta yoba ya Evariste zirafata ibyiriza abantu ko zabarabana neza n'abahungurutse kugira ngo tubabe ko twafashanye kurondera amahoro n'ahatari ariho. Nta kundi kubera ugume muri Tanzania naho dusubiye mu Burundi ni kujya nyine Tanzania ntidukeneye. Ntabwo ni Leta yana n'iy'u Burundi ntabwo mbona umenga irahumuriza abanyagihugu bato bato.
Tubwo icyo twabasaba icya mbere na mbere mu Burundi turasaba ibintu by'imbonerakure bikabanza bikagira ntibigapfunguka.
Mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na ASER mu kwezi kwa gatanu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo itandatu kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovin kubw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze James Jovin. Inshuti mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi ry'Amerika, aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Turabashimira mwe mwese, nshimira n'abagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho. Ayo makuru yagiranijwe na Mokubiri ya Baro, kimwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Umunsi mwiza kuri mwese.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye ikivito cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye ikivito cyacu. Ugukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikivito cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikivito cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye ikivito cyacu. radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
Tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda makeyi isa 10 na 2 murumviriza ikiganiro cyo